Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi muri neza. Aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Ni joro ryo kwa gatandatu nibwo baje baraza bamanuka mu kandi bagenda bafata abantu munani. Muri abo bantu munani bafashwe, umwe niwe wacitse avamo.
Uyo ni Gilbert Musavyimana, umwe mu bashinzwe umutekano mu kambi impunzi z'abanyekongo ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengero bw'u Rwanda. Asigura ukuntu igipolisi cy'u Rwanda caje kigafata abantu muri iyo kambi. Abantu b'ingenzi 189 bashobora kuba baguye mu isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu cya Indonesia. Ubwicanyi n'umutekano muke mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko byatumye imfashanyo y'ibifungurwa idashikira intara zasinzikajwe n'inzara. Imbohe 12 zari zafashwe n'abagizi ba nabi ku bwato bwo mu gihugu cy'Ubusuwisi ku nkengero y'igihugu cya Nigeria zarekuwe. Umushinga amateka Jair Bolsonaro yari yatsinze abatora umukuru w'igihugu mu gihugu cya Brazil. Aya makuru yose rero mu dutega amatwi mu kanya turabashikiriza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko biriko biratuma imfashanyo y'ibifungurwa idashikira intara zihanzwe n'inzara, nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa PAM ribivuga. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyerekana ko amasezerano y'amahoro yatewe ko gikumu mu kwezi guheze atariko arubahirizwa. Ayo masezerano yari afise umugambi wo kurangiza ingwano yatanguye mu mwaka w'2013 yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika 400,000. Ayo masezerano yavuga kwingabuza Perezida Salva Kiir hamwe n'imirwi irwanya ubutegetsi bategerezwa gusangira ubutegetsi. Abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batabona ukuntu ubwo butegetsi buzosangirwa. Ingwano irabandanya mu ntara ya Western Bahr el Ghazal hamwe no mu ntara zo hagati mu gihugu, nk'uko ishyirahamwe PAMER bivuga. Igikorwa cyo gutanga ibifungurwa muri izo ntara cyari cyasubiye gutangura mu kwezi kw'icyenda inyuma y'amezi 4. Abanyagihugu bari bamaze bataronka imfashanyo yamara umutekano muke muri iki gihe watumye icyo gikorwa gihagarara, nk'uko PAMER bivuga. Kandi bitekanijwe ko umukuru w'abarwanya ubutegetsi Eric Machar afata indege imujyanye ku murwa mukuru wa Sudani, imukuye ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum, imutwaye ijuba mu birori byo guhimbaza amahoro byatunganijwe na Perezida Kiir. Bitekanijwe kandi ko Perezida wa Sudani, Perezida wa Uganda na Perezida wa Kenya bitaba ivyo birori. Yamara gushika ubu ntibiramenyekana ko Machar azoja muri ivyo birori ku munsi wa gatanu. Umuvugizi wiwe yavuze ko barindiriye kuraba niba imbohe za politiki hamwe n'izindi mbohe zipfungiwe ivyaha vyo mu ngwano zizorekurwa. Isosiyete yo mu gihugu cy'Ubusuwisi y'ubwato butwara ibidandazwa yatangaje ko abakozi bo muri ubwo bwato 12 bari bagizwe imbohe mu kiringo kirenga indwi zitanu ku nkengera y'ibahari mu gihugu cya Nigeria barekuye. Isosiyete Masaol Shipping ivuga ko abanyafilipino indwi, umunyaslovenia, umunyarumani, umunyakorowesiya hamwe n'umunyabosnia barekuye ku munsi wa gatandatu ku kivuko cyo mu gihugu cya Nigeria cyitwa Harcourt. Uyu munsi ku wa mbere bakaba bari mu gihugu cy'Ubusuwisi aho bitekanije ko bazoca baja mu miryango yabo. Iyo sosiyete ifise icicaro i Geneva yatangaje ko atadonido ifatwa n'irekurwa ry'abo bantu itekanijwe ngo kuko vyohava biha ingoga izindi nkozi z'ikibi zinyuruza abantu. Isosiyete Masaol ivuga ko ubwo bwato bwari butwaye ingano bwatewe ku igenekezo ya 22 y'ukwezi kw'icyenda igihe bwari buvuye ku kivuko cyo mu isara cya Lagos mbubugiye ku kivuko cyitwa Harcourt. Abateye ubwo bwato bavuga ko bakoresheje ingazi mu kubushikira. Indwi mu bakozi ubwo bwato ntibari bafashwe. Muri kumla wanda nyakumviza iladio hii ya Amerika mugi cha Brazil mushinga mateka ali murgwi onya politike bashiki imigenzo n'imico y'abakurambere Jair Bolsonaro yaraye atsinze amatora mukuru gihugu insinzi yiwe yatumye abantu bagira ubwoba ku imigambi yari imaze gutera imbere agataka k'abanyagihugu hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro bishora gusubira inyuma. Bolsonaro akomoka mugambwe Social Liberal Party yatsinze amajwi 56% mu matora inshuro igira kabiri yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Ubwo uwo bahiganywe ku rundi ruhande rwo mu bafu Fernando Haddad wo mu mugambwe w'abakozi Workers Party yaronse amajwi 48%. Bolsonaro yahoze ari mu kapitene mu gisirikare azwi kubera imvugo ikarishe hamwe n'ibintu yemereye abanyagihugu byatumye bamuha katazirano ka Tropical Trump no kuvuga Trump wo mu bihugu byo muri tropika. Perezida Donald Trump uyu munsi kuwa mbere yatangaje ko yazi neza n'uyu mutegetsi yatowe mu gihugu cya Brazil kandi bemeranije kunagura udandaje hagati ya Amerika na Brazil. Bolsonaro yamamaje avuga ko azoshira imbere intwaro yubahiza amategeko kandi azoha abapolisi uburenganzira bwo gutuza inkozi z'ikibi. Yamara abanyabrazil benshi barateye umutima uhagaze n'ukuntu yama yavuze ko akunda intwaro z'igitugu zo mu myaka iri hagati y'1964 n'1985 hamwe n'ukuntu yama yavuze nabi abirabure abana basangiye gitsina hamwe n'abapfasoni. Indege y'isosiyete Lion Air Flight yo mu gihugu cya Indonesia arimwo ingenzi 189 abadereva bayo hamwe n'abakozi bayo yarayiguye mu mazi imaze 13 igurutse ku murwa mukuru Jakarta. Umuvugizi wa sosiyete iyo ndege Sutopo Purwo Nugroho yashize amafoto y'iryo sanganya ku kibanza Twitter cyandikwa ko amakuru arimo amafoto y'amavarisi hamwe n'ibice bimwe bimwe by'iyo ndege bimaze gutorwa. Nugroho yavuze ko muri izo ngenzi harimwo umwana umwe hamwe n'ibibondo bibiri. Ibiro byo mu gihugu cya Indonesia bijejwe gutabara byarungitse abahinga mu kwibira kugira ngo barondere iyo ndege yaguye iri mu kirere cy'izinga rya Java. Umutegetsi akora muri ibyo biro bavuga ko atibaza ko hari umuntu n'umwe yarokotse. Iyo ndege ngo ishobora kuba yari ibiye gushika ku metero 30 canke ku metero 35. Abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye imivyimba itari mike yari ku metero 15 byahabereye iyo sanganya. Tubibutse nshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika risamiranye i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mu kigiye mu Burundi twumvikana ya kometero migufi ya short waves mu gitondo guhera isaa 11 n'igice gushika isaa 2 mutwumvira kometero 45 kometero 31 no kometero 41 guhera isaa 10 gushika isaa 2 z'ijoro mutwumvira kometero 19 hamwe n'imetero 22 i Kigali twumvikana kuri FM 104.3 i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Makuru mu karere tuyatanguye mu Rwanda ho umucamanza muri sentare y'ikirenga yasibijwe urubanza rwungurujwe Charles Bandura aburanamwo n'ubushikirizamanza ivyaha vya genocide. Ni inkuru yo mumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusari i Kigali mu Rwanda.
N'urubanza rwatangiye rukerereho amasaha abiri kubera ko Bwana Charles Bandura aturuka muri gereza ya Mpanga iri Nyanza aza kuburanira mu rukiko rw'ikirenga ruri Kigali. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Samurugege yabanje kwibutsa imiterere y'urubanza n'impamvu zatumye uruhande rw'uregwa rujurira ibihano by'urukiko rukuru. Muri zo harimo kwabamwunganira Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bavuga ko Bandura yahamijwe ibyaha bya genocide nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko yabikoze. yakoze baravuga kandi ko atahawe uburenganzira buteganywa n'amategeko kubirebana n'impamvu nyoroshya cyaha abunganira bandora kandi bakavuga ko yahamijwe ibyaha atigeze yireguraho ku rwego rwa mbere ni mu gihe ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi na mugenzi we Madame Claudine Dushimimana buvuga ko nubwo umucamanza wa mbere atamuhamije icyaha cya genocide yamuhamije ko yabaye icyitso cy'abakoze genocide kandi ko ibikorwa bitahindutse ndetse n'ahantu yabereye ngo ntihahindutse urubanza ruri mu rukiko rw'ikirenga mu gihe izindi manza nyinshi zerekejwe mu rukiko rushya rw'ubujurire Profesor Rugege yavuze ko imanza zose zatangiye kuburanishwa n'urukiko rw'ikirenga arizo zigomba gukomereza muri uru rukiko mbere yo kugira icyo bavuga ku miburanira bunganira bandora babanje kugaragaza bimwe mu bibazo bibabangamiye bahereye ku buzima bwa bandora basabye umucamanza kujya mwihanganira igihe bibaye ngombwa ko asohoka ajya mu bwiherero kubera ko arwaye indwara y'igisukari izwi nka diyabete Aba banyamategeko kandi bahise basaba umucamanza ko yaburanisha urubanza uko bisanzwe akirengagiza imyanzuro y'ubushinjacyaha bwakoze ku miburanire bavuze ko mwiburanisha riheruka umucamanza yategetse ubushinjacyaha gutanga imyanzuro mu nyandiko igaragaza birambuye iby'abatanga buhamya babashinja bandora bavuga kugira ngo urukiko rw'ikirenga rubigireho ibisobanuro bihagije icyakora aba banyamategeko bakavuga ko ubushinjacyaha bwafashe iyo myanzuro buye habandora ntibwayegeza kuba mwunganira bakavuga ko kuyiburanaho byagorana kuko batazi biyikubiyemo bagasaba kwitesha agaciro umucamanza profeseri Sam Rugege yabajije ubushinjacyaha niba bwarageneye abunganira bandora kopi imyanzuro maze busubiza ko watanze imyanzuro atabagereye kopi gusa ngo bandora yaje kumenyesha abamwunganira ko yabonye iyo myanzuro bandora yasobanuye ko nawe atazi biyikubiyemo kuko atabonye umwanya wo kuyisoma kubera impamvu z'uburwayi Umucamanza yavuze ko ibikubiye mu myanzuro y'ubushinjacyaha nta ngingo nshya zirimo ahubwo ko ari ibisobanuro by'inyongera yasabaga ubushinjacyaha yavuze ko urukiko rudashobora kwisubiraho ngo ruvuge ko ibyo rwasabye ntacyo byarumarira maze abwira abunganira bandora ko ibyo basaba urukiko rutabibemerera kuko ngo bidasobanutse Umucamanza Rugege yahisemo gutanga ikindi gihe abunganira bandora ndetse na ubwe bakazabanza gusoma ibikubiye mu myanzuro y'ubushinjacyaha bakazabona kuburana Bwana Charles Bandora azwiho ko yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Ngenda ubu ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda mbere ya genocide kandi Bwana Bandora yahoze ari vice president w'ishyaka MLND ryari ku butegetsi aho muri Ngenda mu 2013 nibwo yoherejwe n'igihugu cya Norvège kuburanira mu Rwanda ku ikubitiro yaregwaga ibyaha bitandatu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu 2015 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwahanishije Bwana Bandora igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bitatu birimo no kubikitso cy'abakoze genocide ibihano yajuririye kuko n'ubusanzwe yaburanaga haka n'ibyaha iburanisha rizakomeza ku itariki ya 21 z'ukwezi gutaha kwa 11 akabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
Urakoze Eric tukiri mu Rwanda kandi komisiyo y'igihugu iburenganzira bw'ikiremwa muntu yongerewe amabanga mashasha yo gukurikirana umunsi ku munsi no gusuzuma amabi yo kureza igufa abanyarwanda gihe yari imbere y'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda inzego zose zikoranye ikomisiyo yasavye leta y'u Rwanda kuyongera umutahe kubera ayo mabanga mashasha ashinzwe ni inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi ry'Amerika asumutakabonye ari Kigali mu Rwanda
Ubwo yamurikaga ibikorwa byayo by'umwaka 2017-2018 Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yatangarije abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ko iyi komisiyo yongerewe inshingano zo kuba yigiye kujya igenzura ko mu gihugu nta bantu bakorerwa iyicarubozo Umuyobozi w'iyi komisiyo ni Rema Darina yasabye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko bahabwa ingengo y'imari ihagije kuko bagiye gukora inshingano ziremereye
Itanga ubasha navuga burambuye kandi busesuye kugira ahantu hose ashobora gukekwa ibikorwa by'iyicarubozo cyangwa se bite ntagaciro ubwo harimo gusura za prison ko twabikoraga nubundi hakiyongeramo gusura bidaye ubwo byafite ubumuga byo biri specific itegeko ryagiye ritanga riterura ibyari mu convention mpuzamahanga uko bigomba gukorwa cyane cyane kiba kigamijwe no kwigisha abantu inzego z'umutekano kwigisha abajije nimba ari umuntu waregewe urukiko rwaregewe ko umuntu yakorewe yicarubozo umucamanza akamenya uburyo acurubanza ashingiye ku byagaragaye
ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda bwongeye kugaragara nk'ububangamiye uburenganzira bwa muntu. Ahatanzwe ingero ko muri gereza ya Rwamagana yonyine yuzuye ku kigero cya 44%. Umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu asaba abashinzwe ubutabera ko bakwihutisha kujya batanga ibindi bihano bitari ugufunga gusa biherutse gushyirwa mu itegeko mu rwego rwo kugabanya abafungwa.
Kigomba kwihutishwa ari ugushyiraho uburyo bwo kurangiza igihano cy'ifungo bitabaye ngombwa gufungirwa muri gereza nk'uko byemejwe mu mategeko. Kwihutisha izo gahunda, gushyiraho gahunda ihamye yo gukemura ikibazo cy'ubucuruzi muri gereza ya Rwamagana. Usanga ariho hari ikibazo gikomeye.
Abagize inteko ishinga amategeko bagarutse ku bibazo bihora bivugwa muri za transit center aho abafungiye bavuga ko bahohoterwa. Abagize inteko nanone bakabaza n'uburyo hari abantu bafungirwa ahantu hatemewe. Depite Frank Habineza na mugenzi we bombi baturuka mu ishyaka Green Party.
Haracyari ibibazo bivugwa yuko hari za transit center zikoreramo iyicarubozo ko mu bishinzwe gukurikirana iyo iyicarubozo. Sinzi niba mwabikurikiranye, bamwe batwaramo mu buryo batasobanukiwe cyangwa se n'imiryango yabo ntimenyeshwe.
Hari gereza usanga muri iki gihe ziri ku tugari no ku mirenge, noneho umuyobozi gitifu agafata nk'umuntu akamufunga. Ibyo ntabwo byakabaye ikibazo, ahubwo ni igihe uwo muntu amaraho ngaho kugira ngo agezwe kuri polisi.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko ifite ububasha bwo kuba yakurikirana abayobozi bose batubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse ivuga ko abakomeje gufungira abantu ahantu hatagenwe baba bica amategeko.
Abo twasanze bamazemo iminsi, twasize bavuyemo, twasabye ko itegeko rigomba kubahirizwa. Ubu iyo dusanze hari umuntu urimo urengeje igihe dusiga avuyemo, ni amategeko ateganyije gukora amezi abiri gusa. Twakongeye gukangurira abakuriye za transit centers kuko ubundi ziba ziri mu turere. Ikindi twasabye ko twabisabye muri imyanzuro twatanze ko hagomba kubaho uburyo bwo kumenyesha imiryango yabo. Uwo muntu kumenyesha umuryango nicyo kibanze, kuko kugira ngo hatabe ibibazo byo kubanga umuntu yaburi wengeyo ntabwo azaho ari. Ibi ngibyo byo mutugwe ntabwo twabyita za gereza. No, gereza ni ahantu ubundi hashyirwaho n'itegeko. Iyo bitari itegeko ntabwo byita gereza. Ubwo byo mutugwe no muri mirenge ntabwo navuga ko byemewe mu by'ukuri. Abantu bagomba kujyanwa kuri polisi, ntageza za mutugwe cyangwa ku mirenge.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isaba abashinzwe ibigo bya transit center kujya bamenyesha ba nyir'abantu babifungiwemo aho baherereye, kugira ngo barinde abaturage guhora basiragira bashakisha abantu babo baba batazi aho baherereye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Abanyekongo bari mu kampi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda baratakamba ku mutekano wabo ugeramiwe nyuma yaho bamwe mu batwariwe n'abapolisi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Gilbert Musavyimana, umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kampi, ivyerekeye icyo kibazo.
Hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri 7 baraye bashimuswe aho mu nkambi. Aya makuru wayemeza? Bashimuswe nande?
Abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo kuwa gatandatu, nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu, bafata abantu 8. Muri abo bantu 8 bafashwe, umwe niwe wacitse avamo araza. Niwe wavuze amakuru, ariko abandi 7 barabafashe barabajanye bose. Ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku kiboye.
Ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye ya 9? Hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu ko ari 8 n'ubwo 8 yabacitse?
Oya, ntabwo abo bantu baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe, ni ukubagira ipoteza bagenda bahamura abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhahamura, bashaka kudukorera ipotezwa nyine batugerera nabi, ariko nta mpamvu n'imwe abiteye.
Abo bantu bafashwe na polisi ubwawe waba usanzwe ubazi, uzi neza imyitwarire yabo? N'indakemwa?
N'indakemwa rwose, ni abantu bazima kuko babafashe bari mu muhanda bari kwigendera hari akiri na kare, barabafata bagafunga ntacyaha na kimwe rwose bari bakoze.
Abo bantu 7 tuvugira mu maboko ya polisi, ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi?
Ni abagabo, nta mugore urimo, nta mukobwa urimo, ni abantu b'abasore bagiye bafata. Hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi bari bajyanye mu bitaro, bagiye kugera ku bitaro bahura nabo, umwe muri abo bajanwe nawe afatwa nko kuko abandi bari bafite babashizemo amapingu nawe baramufata.
Nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu?
ntacyo bamufatiye gusa niyo terwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba bapolisi kugira ngo badutere ubwoba kuko hano badukoreshamo ibintu nyine byabo bagenda baduteramo iterabwoba bavuga ngo twaragumutse ngo twagiye kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na komite batoye yabo kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta ikagenda ibabwira ibintu bitari byo icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorerwa ihohoterwa tutazi iyo rivuye ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya Kiziba.
None se iyo mwiyambaje ishami rya Onigita ku mpunzi HCR aho ikarongi ribabwira iki ribumvisha iki?
Hano ntacyo rikora kuko sigaye ritinya iyi leta nta kintu bigera bakora na kimwe baracecetse bari aho ngaho nta kintu bakora iyo tubabwira ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi kuko aha hantu turaharambiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa agiye bafunga hari undi umwe bigeze gufata azindutse ngo ni ngabo arafunzwe n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga ntarengero ryiwe.
Uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa cyenda cya kwa munani hashize hafi amezi abiri, hari icyo umuryango kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye?
Nta turamenya kuva icyo gihe bakoze iperereza bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye ntayo yabashije kuboneka.
Ukwezi ni igihe kirekire cyane, ni ukuvuga ko yazimiye burundu?
Yarazimiye rwose nta makuru ye, uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari.
Turagushimiye Gilbert Munsabyimana wo mu kampi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Turagushimiye nawe Etienne. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'ipolisi ku rwego rw'igihugu, ntihagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendanwa.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abamenyesha makuru mu Burundi basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka makuru, naho ni nyuma yaho abavugizi bamwe bamwe b'ibisata bya leta bagirijwe ko badatanga amakuru. Byashikirijwe kuri munsi wa mbere mu nama yahuje abamenyesha makuru ubushikiranganji bwajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Murambya. Ni inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Abamenyesha makuru mu Burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ariho hose, ariko kuyaronka ni kibazo. Umumenyesha makuru Jacques Bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru. Ico cigwa cyacerekeye uburenganzira bw'umenyesha makuru mu kuronka amakuru.
Harakenewe itegeko rihatire abatanga amakuru kuyatanga. Ayo dufise loi sur l'accès à l'information. Umutegetsi adatanze inkuru nta na kimwe kimukurikirana yo kuvuga. Ubu ntanetegeko rero aho ya tijesi zimburana na wewe arakire kukwikira bisabwa na demokrasi intwaro rusange ko dushyiraho aya mategeko ahatira abantu kuduha document public ahatira ababwiza gutanga amakuru kutubwira amakuru.
Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze ibyabashikiye ku kazi wabo.
Byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho hariho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha, ku buryo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduhe amakuru atubwira ati mwebwe muri iwacu narabwiye yuko ata makuru nzosubira kubaha. Nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iri kategorike nk'iyo, uwo abatashimishijwe n'iyo nkuru yokwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo twa do réponse bakisigura
mu batumye muri iyo nama hari nk'umukuru w'ugwego rw'igihugu rujeje gucungera imenyesha makuru sense Nestor Bankumukunzi mu vyashikirije harimo ivyumviro vyuhira ivyo uyo menyesha makuru iraheje kuvuga
kandi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha inkuru ikinyamakuru hariho abamaze kutitwara ko mu radio culture twarabagendeye mu miseheze baratubwira yuko hariho umporte parole atazosubira kubaha makuru none utabahaye makuru bizogenda gute mwuga nti bazoreka kuwukora bazoguma wukora bazocacha mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoye gumye ayo makuru rero rero nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha azoba tunenge mbere ibinenge ari karanyigeze
hagataho bango bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta batiryo tegeko yotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro ni kindi pia nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru sinibaza nuko nubwo ryobaho ryoshobora gushirwa mu ngiro we washize tegeko kuti uzotegeza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubushikiranganje bwoteza gutanga yari n'igihe bwo yatangira ico je nibaza twoshira imbere ni migenderanire myiza y'abatanga amakuru namwe bw'abamenyesha amakuru Mugu kazoza ukori nkuru zisuza amateko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashaka kushunyitwarira kuntwara kuko je media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko
itegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe naho ariko yasabwa mu Burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo ryashyizweho mwaka wa 2000 nayo ku ruhande rwa Afrika y'Ubuseruko mu gihugu cy'u Buganda risanzwe ririho ryashyizweho mu 2005 kumugwa mkuru intera muramvya Fidelite ishatse ijuje ya Amerika
urakoze Fidelite twakwibutsa ko mu Rwanda iteko risaba abategetsi guha amenyesha makuru amakuru byashizweho igihe cyose bayasavye byemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu
Shitibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Tuwamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha reka tubibutse inshamake makuru twabashikirije mu kanya twabwiye ko indege y'isosiyete Lion Air Flight yo mu gihugu cya Indonesia irimo ingenzi 189 abadereva bayo hamwe n'abakozi bayo yaraye iguye mu mazi imaze iminota 13 igurutse ku murwa mukuru Jakarta ibiro byo mu gihugu cya Indonesia bijeje gutabara byarungitse abahinga mu kwibira kugira ngo barondere iyo ndege yaguye iri mu kirere cy'izinga rya Java Mutesa akora muri ivyo biro avuga ko atibaza ko ari umuntu numwe yarokotse twabwiye kandi ko mu gihugu cha Brazil mu shiga mateka ari mu rwi w'abanyapolitike bashikiye imigenzo n'imico bya bakurambere Jair Bolsonaro yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu twabwiye kandi ko isosiyete mu gihugu cy'u Swiss y'ubwato butwara ibidandazwa yatangaje ko abakozi bo mu rwo bwato 12 bari bagizwe imbohe mu kiringo kirenga indwi zitanu ku nkingira y'ibahari mu gihugu cya Nigeria barikuwe twabwiye kandi ku bwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko biriko biratuma ifashanyo bifungurwa idashikira intara zihanzwe n'inzara nk'uko ishyirahamwe mpuzabakungu rijejwe kiga cy'ibifungurwa PAME ribivuga iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyerekana ko amasezerano y'amahoro yatewe ko igikomo mu kwezi guheze atari ku rubahirizwa ayo masezerano yarafite umugambi wo kurangiza ingwano yatanguye uyu mwaka 2013 yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika ibihumbi amajana ane ayo masezerano yavuga ko ingabo za perezida Salva Kiir hamwe n'imirwi irwanya ubutegetsi batezwa gusangira ubutegetsi abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batabona ukuntu ubwo butegetsi buzosangirwa ingwano irabandanya rero mu ntara ya West Bahia El Gaza hamwe no mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko ishyirahamwe PAME ribivuga Nshuti mwese mukunda radio ijwi ya Amerika igano sateguriye kuri sahabi igaruke ngaha tuboneho akanya kandi ko gushimira engineer Nelson yadufashe mu ngabwizuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye aba duteza amatwi mwese turabashimiye mubandanye rero mukurikirana radio ijwi ya Amerika ibiganiro byacu birabandanya turabashimiye cyane rwose turayifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.